Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Parfum Mudasigana.
Turabara mukije mwewe mwese muriko murakurikira Radio Nzamba hagateka kawe tubahanikaze mu makuru y'ikirundi yo kuri urigenekerezo rya 4/0/2021 Jospe ndubimana ni watuma hano majwi yabashikira ingingo nkuru ziyagize. Ubwicanyi bwabaye ndanse mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi muri iminsi turimwo mu ntango zano makuru turaza kubashikana mu manuko by'igihugu ahara yahagandaguwe abantu batatu baturiwe mu modoka hamwe n'undi muryango w'abantu batandatu warayi wiciwe mu nzu yabo turi muri komine Buhiga intara ya Karusi. Naye mu bijanye n'ubutunzi amashyirahamwe nka Regidezo akwiye gushyirwa mu minwe y'abikorero twabo kugira Abarundi batunganirizwe neza. Muri ano makuru muraza kumva insiguro zitangwa n'umushakashatsi yanonosoye ibijanye n'amasoko ntangaguvu inyuma yaho Evariste Ndayishimiye yagirije abakozi bo mu mashyirahamwe ya Leta ko aribo batuma ahomba. Naye mu mera zano makuru dukubitira mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aho muza kumva abakenyezi bahungiye mu ikambi ya Mahama biyungunganya mu kujisha ibintu byankenderwa bitandukanye kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndatuwe kwa ramutse hano ngere kwifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo duhera no makuru mu bijanye n'umutekano muke kuri no nkuru iciye ku masonga umuryango w'abantu batandatu waraye wishwe wose ku mutumba Gisenyi komine Buhiga mu ntara ya Karusi. Umugabo yaraye yishwe yazwi ku izina rya Donatien Fayokurera yari umukukuruke mu gipolisi yagandaguranywe n'umukenyezi wiwe Virginie Kabanyiginya hamwe n'abana biwe bane abahungu babiri n'abakobwa babiri bose bakaba bishwe banizwe. Ababanyi b'uwo muryango bamenyesha ko batazi icyabishe gusa bakemeza ko bari babanye neza n'abandi banyagihugu mu gihe hari abamaze guhagarikwa n'igipolisi kubera imvo z'amatohoza. Abo kuri uwo mutumba basaba ko amatohoza yo kwihuta kugira abakoze iryo bara bamenyekane bakubitwe n'intahe mu gahanga. Tukiri mwijanye n'umutekano muke nyine abantu batatu barayibishwe abandi batatu barakomereka imodoka iraturigwa mu gitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Abo bantu baguye mu mutego wabereye ahitwa Kumuhabo umutumba Nyakimonyi wa zone byuya na komine Mugambi ntara ya Bururi. Aya makuru akaba yemezwa kandi n'abajeje intwaro muri ako gace. Bonfils Niyongere Nidonido.
Mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho wabereye ku mutumba Nyakimonyi wa zone byuya mu gice benshi bita Kumuhabo ku birometero birenga 50 uvuye mu gisagara cha Bujumbura ku ibarabara ry'igihugu nomero 7. Amakuru atangwa n'amasoko ya Radio Inzamba gateka ka muri ako gace kavuga ko abantu batandatu bari mu modoka ari mu bwoko bwa Karina bariko bagenda Matana bageze muri ako gace nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro zibura iminota mike aho bivugwa ko baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Ayo makuru nyine akabandanya avuga ko abo bitwaje ibigwanisho sho bahagaritse iyo modokari ariko umudereva yanka guhagarara baciye bayirasa bukwi na bukwi abantu batatu baca baracikana ubwo nyene abandi nabo batatu barakomereka cyane. Iyo modokari abo bitwaje ibigwanisho baciye bayiturira irashira tokombera nkuko amasoko ya Radio Inzamba gateka kaho umugamba abandanya byemeza. Ayo makuru nyine akavuga ko abo bitwaje ibigwanisho bamaze gukora iryo bara baciye bakura meza batungwa nayo bameze. Babiri mu bafire muri iyo modokari bose bavuka mu ntara ya Muyinga nkuko amakuru atangwa n'ababonye ibaranga bivuga. Wa mbere yitwa Moise Ndayishimiye akavuka muri komine ntara ya Muyinga, wa kabiri Sales Bankunguka akaba nawe avuka muri komine Butihinda y'iyo ntara nyine ya Muyinga. Ariko ubwira gatatu bivuga ko yoba yari umudereva w'iyo modokari bivuga ko ibimuranga kugeza ku mutaga kuri uyu wa mbere bitari bwashobore kumenyekana. Bose bivugwa ko bakorera ishyirahamwe AESK ririko rikora ibarabara Jiji Murembwe muri komine Songa y'iyo ntara ya Bururi ahari ko hubakwa urugomero rw'umuyaga nkuba. Igipolisi kimaze kuhashika cyato ibikoresho byari bifiswe nabo bitwaje ibigwanisho harimo amacupa abiri yarimo ibitoro bya essence yoba yakoreshejwe mu guturira iyo modokari. Abapfuye baciye bajanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Rutana na Matana nayo abakomeretse bakaba bariko bavurirwa ku bitaro bitandukanye harimo ibitaro bya Ijenda muri komine Mugongo Manga y'intara ya Bujumbura n'ivuriro ritoya rya Muramba Itora muri komine Mugamba y'intara ya Bururi ntandwe yari bwahere muri komine Mugongo Manga y'intara ya Bujumbura kuri iyo barabara nyene y'igihugu rigirindwi ku birometero birenga 30 uvuye mu gisagara ca Bujumbura hatezwe umutego n'abantu bitwaje ibigwanisho umuntu umwe arahasiga ubuzima abandi barakomereka abafata ingendo kuri iyo barabara bakaba batangiye kugira ubwoba bwo gufata izo ngendo na cyane cyane mu masaha y'umugoroba canke yo mu ijoro
umuhari wagataye akazi na muntu iteka uratera ivyatsi yo mitego yabitwaje ibigwanisho hitana ubuzima bw'abanyagihugu muri iyi minsi usaba abarongoye Burundi gukora ibishoboka mu gukingira abo bajejwe ligiteka iranerekana ko abantu barenga majana nibishwe mu mwaka uheze w'2020 muri bo harimo abakenyezi n'abana nk'uko biri mu cegeranyo uwo muhari wasohoye kubijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi Andre Sabimana ajeje kumenyesha makuru muri ligiteka
nu amajana 454 barishwe muri bo hakaba hatuwe biziga amajana 222 abantu 552 barabuzwe irengero abantu 89 barakorewe amabi afatiye ku gitsina abantu 124 barabarije gufa abantu 1,181 barahagaritswe bidakurikijwe amategeko muri ayo mabi twavuze abantu 73 bishwe n'inzego za leta muri bo 32 bishwe bari mu minwe y'abajejwe umutekano abantu 12 bari barabuzwe irengero baratowe muri ayo mabi twavuze abagore 67 n'abana 48 batarashikana imyaka 18 barishwe abagore 4 n'abana 4 batarashikana imyaka 18 barabuzwe irengero abagore 8 n'abana 6 batarashikana imyaka 18 barabarijwe gufa abagore 40 n'abana 162 batarashikana imyaka 18 barahagaritswe bidakurikijwe amategeko ibiziga byarabandanyije gutogwa mu bice bitandukanye by'igihugu kandi abajejwe intwaro bakabihamba buno nyene atamatohoza agizwe bikaba biteye ubwoba haravugwamo muri uwo mwaka ingoro z'imigambwe cyane cyane iz'umugambwe SNL zasambuwe zononwe canke mbere zigasahugwa ico cegeranyo kiradumakuru toka bakoze mabi akabari cyane cyane bamwe mu mbonerakure umugambwe CNDD-FDD bamwe mu bapolisi bamwe bo mu rwego rw'iperereza bamwe mu basirikare na bamwe mu bajejwe intwaro
muri ko mukurikira amakuru kuri ya Nzamba agateka kawe mukanya turamadanya aya twabateguriye
uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera abaganga bakwiye gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa
ako nakamo kahajye Nzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
abahinga mu bijanye no gutunganya amashirahamwe nka Regidezo basaba ko iryo shirahamwe ryohabwa abikorera ibyabo gutyo rigafasha umunyagihugu kuronswa amatara n'amazi atankomanzi izo bayivuze inyuma yaho Varisito Ndayishimiye yagirije abakozi bo mu mashirahamwe ya leta ko ari bo bayahombya mu kwiba ayo mashirahamwe kugeza aho atembagara akagirire umukuru w'igihugu mu kiganiro gisozera umwaka yahaye abanyagihugu n'abamenyeshamakuru yamenyesheje ko ishirahamwe Regidezo abakozi bayo bagize umugwi wo kwiba abanyagihugu bategerezwa gutaha iwabo ishirahamwe rigahabwa abikorera ni inkuru twateguriwe na Eddie Claude Nazwe
akoze la Regidezo none amahera yashirahe binjiza kuva kuri kumuyobozi mukuru gushika ku mupulanto nibo bayari
aho hari ko 3 Kigarama umwaka uheze umukuru w'igihugu yabajijwe kubijanye n'amashirahamwe ya leta ahomba kandi bizwi ko yinjiza amafaranga avuye mu banyagihugu hafatiwe kwishiramwe Regideso ritanga amazi n'umuyaga nkuba Evariste Ndayishimiye ntiyari umunwa abahomvya ayo mashiramwe barazwi
aya mahera ninjiza abari yo nyene leta izo cikoresha kugira ngo yungure n'ayandi mazi n'abataronka baroye batwaye amazi n'amatara zose acagira kwabo abakozi ba Regideso none amahera yashirahe binjiza kuva kuri ku muyobozi mukuru gushika ku mupland nibo bayari no kuvuga ngo umugwa wagiye hamwe uco dutwara amatara n'amazi irako baratwara abayasara bitwira
umukuru w'igihugu yamenyesheje ko kandi ari giye gukogwa harimo no kwirukana abo bagirizwa kunyonora amatungo ishiramwe Regideso
cyane nabwiye ko butugira tubifate tubitura ibintu byacu tubitwara amatara n'amazi tubudaje bindi hamwe tubiha uvuga rero urya rubatayo je mfate kwari umugwi ishira hamwe rimwe kuva ku mukuru gushira ku muto tugira tubibake duce tubihira indi ishira hamwe hama nabo bacu bataha rero ntibanabye
umuhinga akaba n'umushakashatsi mu bijanye no gutunganya umuyaga nkuba engineer Albert Sengiyumva nawe nyene aremeza ko Regideso igeza atemba
uri kurarabura urabona yuko ingufu za Regideso ziriko zirahera buke buke uya igeze ahantu amazi yoba yigeze mu izosi kuko uravye amadeni ifitiwe ukaraba bijya bita perte sur le réseau de transport ifise ni nini ya zirenga 30% ama ekipema yawe yahiye ibyo byose bituma gutunganya iyo societe ya Regideso bigorana cyane gose
uwo mushakashatsi wo muri kaminuza ya Liège mu Bubiligi asigura ko umuti w'umuyaga nkuba n'amazi mu Burundi ari gushira mu minwe y'abikorera ibyabo ibisata by'imbura amazi n'umuyaga nkuba bikongera bikayatanga no kuvuga ibisata by'imbura amazi n'umuyaga nkuba no kuvuga ibisata bya exploitation na distribution Regideso muri mu Gifaransa engineer Albert Sengiyumva
kubanza cyokogwa nuko bo shira mu minwe yabigenga ibisata bya production n'ibisata bya distribution kugira ngo habeho bijya bita ihiganwa abigenga bakaza bagashira imitahe yabo muri production no muri distribution bituma Regideso kwizo nguvu nkeya isigaranye izishira mu kutunganya ivyo rezo electrique igapunguza izo perte ziri kuri rezo electrique
mwamenya ko abarundi bari hagati y'ibice 57% ariyo baronswa umuyaga nkuba nkuko ubushakashatsi buvyerekana
rakoze mugenzi wacu Edi Claude nini nahaje tubananye nano makuru mu bijanye n'ibidukikije ikiziga cy'umwe mu barovyi yishwe n'imvubu ku nkengera za Tanganyika aho bita Mwange muri zone Kizuka n'intara ya Rumoge caratswe iyo mvubu ku munsi w'Imana aho yaragicungiye kuva ku munsi wa kane umushakashatsi mu bijanye n'ibidukikije Mamere Savshimikie ashirikosa ku kigo OBPE kijejwe gukingira ibikoko n'abantu kubwiwe ico kigo categerezwa gushiraho ingingo zikingira ibyo bikoko kuko abanyigihugu bazohava bihora bakavyica bikazanira uruhombo runini ku gihugu umviriza
jereyo twarabibonye no muri iyo myaka iheze ahimvubu yamaze abantu bakavuga ko ari intumano mugaba kubera leta na OBP ataco bakoze ico gihe abanyagihugu bo mu kigwe nabaciye bihanira nta wamenye n'ingene bayishe mugaba yaza yatikije inganda n'andi rero bishoboka ko bazohava bihanira niyo leta tagira icikora canke OBP hariyo karagahombo kuri OBP no ku gihugu ariko iyo OBP yokwisanzwe ijejwe gukingira ivyo bikoko iyi kitanga kumbure ntibiba vyarashitse naco gituma tera akamo tugasaba dushimitse OBP n'ikijejwe yungika abantu baze kuraba ingene iyo mvubu yigenza barabi cyatumye igirisha vuri dasanzwe barabe ko ari kuvyara canka ari gusonza canka ari izindi gwara zayitumye hanyuma rero batore umuti w'iyo mvubu kuko nico bajejwe abajejwe umutekano nabo ukuntu bo kwifata nibagende bafata inkoho barase mu mazi yegereye aho hari iyo mvubu imvubu yatinya cyane ugwamo ikihunga yigireyo ivaho hantu yoriye kwica abantu abo bajejwe umutekano nyine bagume bacunga ntihagire umuntu isubira kwica kugira gatatu nabo ukuntu bo kwifata abo banyagihugu igize iminsi yicira babo n'ivyabo abo nabo nabo nyine barashobora umwanya ikigo ikigo OBPR atacyo kiriko kirakora barashobora gufata ingoma bakaduga hejuru kwibo bakavuza ingoma gose naho nyine irashobora kwigirayo byubuze naho leta nayo niza ne helicopter bibuze ivyo bibuze ivuza ugwamo hejuru iyo mvubu hanyuma yigireyo ibisabaro vyibarobe ibise ariko ahanini ikigo OBPR nico gitegerezwa gukingira ivyo bikoko n'abantu itegeko rigenga amazi rikubahirizwa uko riri kugirizwa mvubu zironke naho aho zirisha
mamere sabushimike umushakashatsi mubijanye nibidukikije mu gusozera ano makuru abakenyezi b'abarundi bahungiye imahama mu ikambi iri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bariyungunganya mu kujisha ibiseke inkoko n'ibindi bikoresho bitandukanye bakoresheje amahuwahuwa bavuga ko iyo babigurishije udufaranga bakuyemo tubasahiriza mu kugura ibyo bakeneye nk'impunzi mugenzi wacu Odasi n'imbona yarakubitiyeyo
Ubakenyezi uko ari 32 bajisha ibivumvu arije biti bitebo intaro inkoko n'ibindi bikoresho by'ibijishano bakoresha ibihubahuba hamwe n'inyuzi z'inkimatima z'ibitoki bavuga ko bavyize amezi 6 bavyigishijwe n'ishirahamwe Cooperative Indigo Africa mu myaka 2 bamaze bakora uwo mwuga bavuga ko bamaze kubironkamwo akarusho
imyaka 2 akarusho twabonyemwo nuko bidufasha turakuramwo mwamwisabune nabona ko ngaha turimwo amagara matoboka twarakuyemwo amakara yo gucana twarakuyemwo isandari z'umwana twarakuyemwo n'agahuzu ko kwambara ibyo twarabikuyemo kabisa n'ubu nyene bikomeza bidufasha muri ubwo buryo
karushe dukuramwo karadufasha kuko ubuzima bw'inkambi mwese murabuzi iyo twarose nk'Indigo Africa duhaye komande turaronkamo agafaranga tukikenuza tukareba icyo dukeneye mu rugo tukakigura hari aho umwana bakeneye agahuzu tukakagura akabakeneye agasabune tukakagura ingwe nawe waba ukeneye nyine agahuzu ko kwambara ukakagura nako niko karushe dukura
ibikoresho bakoresha nukuvuga ayo mahubahuba nizo nyuzi zindi matima z'ibitoki babihabwa na Cooperative Indigo Africa akabari nayo hanini ibashorera
ni komande turababwira ati hakeneye imigozi yo kujishisha bakabijyana ibyo n'ibisanzwe dushobora no gutanga amafaranga ku murundi wari we wese agenda hanze y'inkambi mu Banyarwanda akabizana izi zihubaho babyirabura
bavuga ko iyo bagurishije umwe wese muri abo 32 ashobora kuronka amafaranga ari hagati y'10,000 na 12,000 by'amafaranga y'amanyarwanda
arakoze mugenzi wacu Odase n'imbona yatubereye ijisho hariya mu ikambi y'amahama mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ninongaha rero duciye dusozerano makuru twari twabateguriye nk'ingurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nk'ingurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira abafashe kwigiranya ano makuru yakoze warimo nkabwivyuma Jospin Uwimana mugira ibihe byiza.